Umusimu kuru wabigeme ushite, abigeme meshi badafise, ibyo kwifashisha. Turasaba nk'ubu ugiye mu bihe byawe, urasaba ifotobusi, ugasaba amakanga, ugasaba n'indobo. Ibyo byose turabisaba ku bigeme baba bagize ingorane badafise icyo bifashisha.
Ubaye tutiteguye atavya ngombwa dufise by'abigeme. Nk'amakutegisi niyo dufise cyangwa amakanga bahora baduha. Amakanga baduhaye yaraheze. Boshobora kuza baratira basidukwi tukareka kuja gusenya twebwe abigeme kubera tugiye gusenya urashobora kuduha nko kudufata ku ngufu cyangwa natwe tukagirirwa ingorane.
Ubuzima bw'umwigeme ngaha mu ikambi ntibumeze neza kuko turahura n'ingorane zitandukanye. Ifashanyo ntiziromwa bikwiye, bamwe barafatwa ku ngufu abandi bagaheba amashyira yivanye n'ingorane baba bahuye nazo. Ugasanga nko ku ishuri umuhungu ntibamufata kumwe n'umukobwa. Izo ni zo ngorane duhura nazo kandi benshi. Hamwe nk'abo usanga bakwiga imyaka kujya mu bitinya, ugasanga ibyangombwa ntitubironke. Kaca usanga bamwe bariko barajya gukora ibyo tuba tutari bifuza kugira baronke zirya bya bintu byo kwifashisha mu gihe haba hari mu bitinya.
Hariho ababyeyi barongoza abigeme ku nguvu, bakabarongoza ku nguvu, bakababwira ati nimugende murongogwe. Bene baba bigombera amafaranga bakaheba amashuri, bene bakaba bigombera amahera nyine.
Maze kugenda urumva umukobwa ko abatabyazi, urumva akabarongoye ku nguvu ya nyina wiwe, nawe atagomba kurongo, atagomba guheba ishuri.
Duhura n'ibibazo byinshi, ibibazo bitandukanye bigeme. Ibibazo byinshi duhura nabyo, hari abafatwa ku nguvu bagahohoterwa, ndetse abandi bakagira nte, bakagira ibibazo bitandukanye by'ubukene, kanaka nk'abigeme kubera ataho kubikora. Usanga bagiye mu nzira z'ubushurashuzi, ugasanga baratwaye inda mu byo batiteguriye, ugasanga ibyo byose ni ingorane zuhuye n'umwana w'umwigeme. Ibindi kandi abigeme duhura nabyo, n'ubu bafise ubwo bwe bwo ukuntu baba babayeho, ukajya usanga arabuze nk'ibikoresho byo kwifashisha mu bigeme agenda mu bihe byiwe, akabura nk'indobo zo gukoresha, amasabune cyangwa amakotegisi yo gukoresha, cyangwa uwo mwanya ugahurira anata n'ubukombe afise mbere, akabura n'ubukombe yo kwikinyira nk'iyindi yambaye yononekaye. Rero twebwe abigeme icyo mbara umenga ni uko abagabo twitwararika bakatwitaho cyane, kuko bakadufasha, duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye.
N'amasabune nyine aheruka, ibindi bigo byose barabihaye, ariko hasigaye nyine ibigo bikeyi, ariko natwebwe barase kuduha. Kandi nakuri ibyo by'amakanga naho ewe, ibyo by'amakanga byovyo ewe, baheruka kuduha nyene baraheze ngianga meza ngaha. Kweri abazambaye ivyaraduheranye, dusaba kandi yuko botwongera. Umunsi mukuru w'abigeme ariko naho ubaye, ubaye dufise ibibazo kandi tugiye inyuma y'ikambi, hari igihe nyine duhura n'ibibazo ugasanga baragufashe, ugasanga ugiriye ingorane nyene, ugasanga nyine mbere utashe ufise ibibazo byinshi cyane.
Rero icyo twosaba, twe twosaba yuko boza baradufasha, igiriyo dushise mu ibyo bintu twatubonye twifashisha ntuje mu mosha mazi.
Cyendo saba kuza baradufashisha badukurikirana no muhira kuntu tuba turimo turakora ibintu. Umuhungu bisabwa yuko yokora nkuko natwe dukora, umwana nicyo kimwe n'uwundi.
Mukuru y'umunsi mukuru turawushimye, ariko nikubita agashyi muri abo kuntu musubira kugarukira agateka k'abigeme.